Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu kwezi kwa munyonyo guheze udusandugu tugera kuri 20 two gutamwo umwavu twarashizwe mu bibanza bisanzwe bihuriramwe abantu benshi hagati mu gisagara cha Bujumbura. Umugambi wa komine ya Mukaza waranguwe mu ntumbero kugwanya umwanda urangwa mu gisagara cha Bujumbura. Inyuma y'amezi atatu gusa iryo sekeza ryo gukoresha utwo dusandugu yoba yaritabiriwe neza n'abanyagisagara. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuruno wa gatandatu igerekezo rya 2023 umwaka wa 2021 mukagirishikirizwa na Bertrand Ndakuriyo Kaze. Nao hashizweho udusandugu two gutamwo umwavu mu bibanza bihuriramo abantu benshi muri komini ya Mukaza. Imyanda y'ubwoko bwose iracibonekeza ahatari hake. Emile Nibasumba wa Radio RPG y'abanyagihugu aratubwira uko vyifashe.
Udusandugu rusangi twagenewe gutamwo umwavu muri komine Mukaza twishi twagaragara kuri uwa gatanu aho ibarabara Avenue de l'Université rihurira n'iricamwo amabisi akorera mu Nyakabiga. Agasandugu gahari karimo uducupa hamwe n'ibishishwa by'inanasi, ariko ntivyangana n'icya gatanu cy'ibishobora kuzuza ako gasandugu. Icyo gikoresho cyo gutamwo ubucafu kirahari no ku ihuriro ry'ibarabara Avenue de l'Imprimerie riva mu Ijabe na Chaussée du Peuple Murundi rica haruguru ya Buyenzi, ariko nta carimwo inyuma y'umutaga wo kuri uwa gatanu imbere y'ibiro bya zone Buyenzi. Icyo bita poubelle mu Gifaransa carimwo utumwanya duke, hariho ariko n'ubundi bucafu bwari hasi ku ruhande. Utwo dusandugu batanywa ubucafu dusanzwe dukozwe mu byuma by'ibara ritukura twasa n'utugaragara no muri zone Rohero. Aho ni nko munsi y'ikigo cya kaminuza bita IPEA ahitwa Chez Dimitri, ahahoze hitwa Sojemake, iruhande y'ibisigarira by'isoko nkuru ya Bujumbura hamwe no ku kibanza cyitiriwe ukwikukira Place de l'Independance. Ikibonekeza ni uko utwo dusandugu twagenewe gutamwo umwavu turi cyane cyane ku mabarabara makuru ya komine Mukaza, kandi ari duke cyane. Ikindi kibonekeza ni uko impapuro, ibishishwa z'imiwi hamwe n'ubundi bucafu usanga byandagaye hasi abanyagihugu hakubita muri utwo dusandugu twabigenewe usanga babitaye hasi ku mabarabara atandukanye.
Abanyagihugu bo muri komine ya Mukaza kana basanzwe bagana hagati mu gisagara cha Bujumbura barashima ishigwaho y'utwo dusandugu two gutamwo umwavu, ariko bakanegura kwa kamo batewe ko kudukoresha neza katumviwe. Kurikira bamwe bubaganiriye na Thierry Bigirindavi wa Television Renaissance.
Ugerageje uraba duherege babishiriyeho gushika ubu urabona ko atakintu kinini cyahindutse. Nanazungurutse mu kibanza cyitiriwe ukwikukira ubucafu buracibonekeza, hari naho usanga n'ikirundo cy'ubucafu begeranirijeho ngiruka ubona ko bimaze igihe bitarahakuba. No ku mpande zose haracibonekeza isuku rike, usanga ibipapuro bipfa mu mazu atandukanye kanye yegereye aho hantu, ukabona ko cya bipubere bashiraho kugira ngo bazoje baratamo ubucafu atabantu biha intumbero yo kuja kubitamo ubucafu.
Ego Brema Meri yaragize neza, ariko arasha abanyagihugu ntibazi ngene babikoresha, ntibahimiriza abantu babizane ngo babishyire ngaho. Benshi abaguza akantu batera bakariraho nyene bagataho nyene, bisigayeho pubere zozo zikora nyene nabi nabi, n'ibisharizo ku mabisi no mu mudugu usanga bataye ibintu ntibibuka pubere.
Jemwe ndazibona zirahari, ariko hafi y'amamagaze niho aba mu mamagaze nk'amakarta bakuyemwe mw'ibidandazwa nibo bashobora kubishiramo. Sino bajya abantu bajya nk'imbombo canke amajojo baga oya ntibagashiramo problema kajya gapfuru kayo bapfo bagataye tukompaye kera tutaraza na n'ubu zihari. Jemwe mambo nayo tukimwe ngira
ndakuri mu kiganiro hahaye ikinyamakuru Burundi Eko mu ntango za kuno kwezi. Renovasi Ndayihebura arongoye komine ya Mukaza yamenyesheje ko mu ntumbero yo gushigikira iyo sekeza meri ya Bujumbura yatanze amakamyo atatajeje gukura iyo micafu muri utwo dusandugu kabiri mu ndwi. Arongera akamenyesha ko hari n'amashyirahamwe y'abakenyezi agira isuku mu gisagara afasha ku munsi gukura mucafu mu mabarabara bawushira muri utwo dusandugu twabigenewe. Ariko kugama meri sabushimike arongoye ishyirahamwe Les Amis de la Nature ngo ivyo bikorwa byonyene ntibihagije. Kwigisha nuko amabararika abanyagihugu kubijanye n'ikoreshwa ry'utwo dusandugu nivyo bikwiye kuza imbere ya byose.
Harabuze inyigisho ziherekeza iryo sekeza ryo gukoresha ubwo busandugu. Izo nyigisho rero nizo dusaba abajejwe intwaro muri mukaza, abajejwe isuku muri mukaza n'andi hose hagiye kuzoja ubwo busandugu ngo babandanye bigisha abo banyagisagara akamaro k'ugutiyo micafu muri utwo dusandugu ku neza y'isuku mu gisagara cya Bujumbura kugira amazi ntatosagirwe impemo duhema ntizandure hagira umunuko usubira kuboneka mu gisagara cha Bujumbura. Izo nyigisho rero buzicisha mu bimenyesha makuru mu maradiyo na cane cane bakazicisha igihe baba bari mu manama atandukanye. Izo nyigisho arizo twita swivi zo chazi tangwa mu rurimi rw'Ikirundi rw'Igifaransa rw'Igiswahili na cane cane izo ndimi zitatu zivugwa muri ico gisagara cha Bujumbura.
Muri yumviye ko guta imyanda mu dusandugu twabigenewe bitaraja mu mibereho y'abanyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura ari naho inyigisho zo kubahimiriza zikwiye kwamaho. Ni na hano ikiganiro ku isoko cuno munsi gice kigarukira Bertrand Ndakurinje nako ndakibashikiriza naho mumbwiza mu kindi kiganiro nk'iki.
Cari kiganiro ku isoko.